VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi turi kumwe, ndabaramukije ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha ku munsi wa gatanu itariki 8 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese.
Kwezi guheze yaraduhereza agashahara neza, tuvuze ati ntaranyote wakatugurira agacupa.
Bosco aratubwira. Bosco cyo tumwibukira ko cyane ashitse, ntihamera nka babandi bitanga na babosi bakagara, yakubwira ati mwana wa mama dukore turonke ubuzima, turabe yuko wewe ubaho naje nkaba. Ninchapfuta, ninchamugongo, nawe urabyumva.
Abo nabakunzi bo muririmbye Jean Bosco ni Ganza bavuga ku rupfu rw'uwo muririmbyi yaraye yitavye Imana mu isanganya ry'umuduga mu kanya gato. Turabashikiriza kandi n'ayandi makuru avugwa ku Burundi muri aka kanya. Mugume ku maradio yanyu. Abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Burundi bari mu kigandaro. Mugenzi wabo wo mu mugwi Peace and Love Bosco Niganza yitavye Imana biturutse ku isanganya ry'imodoka. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse aradushikiriza inkuru tukayihera ko twumva igice cya zimwe mu ndirimbo za Bobo nkuko bamutazira.
Inshuti abagenzi bino bakunze mu Peace and Love bazindukanya gahinda kuri wa gatanu urupfu rwa Bosco Niganza rwatangiye kumenyekana ngo cagucagu abantu bahanahanye inkuru babaje bakoresha cyane cyane amatelefone kuri bwa buryo bwa none bwitwa WhatsApp hambavuye amatelefone ngo urupfu rwa cyaruguma ruvugwa mu makuru mu biganiro bitandukanye byaciye ku maradiyo yasamiranye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ije ry'umuyirimbyi w'umurundi kazi karumesha makuru yitwa Edwige Mbonimpa twarikuye mu kiganiro cyaciye kuri radio Isanganiro. Edwige Mbonimpa yari mutumwa.
Kumbuka ko nicaye byanse ko ndakinywa ko hari mu gitondo ndiko nditegura nzambona ka message ngo mu muryango w'abaririmbyi ngo twabuze nakarungikiwe n'umugenzi nawo nyene akunda cana abarinzi b'abarundi kandi n'uguruye n'amaradiyo nca ndabibona ndapfuka mana Bosco arapfuye akiri muto vren.
Amakuru dukura mu bagereye umuririmbyi amenyesha ko yahita mu isanganya ry'imodoka mu gihe ariko aratahiwe hari igihe cy'isaha 6 z'ijoro ry'uwa 4 rishira uwa 5. Ayo makuru avuga ko iryo sanganya ryabereye muri karitsiye ya Kigobe muri ariko bw'igisagara cya Bujumbura iruhande hari inyubakwa y'ubuserukizi bw'Abanyamerika mu Burundi.
Ikimana yifatanirije ntawe ushobora kugitandukanya kwizi ara bakobwa benshi beza barangyosha joja bashaka ko dukundana ko dukundana ko ndabakunda ko bankunda.
Iyi ndirimbo iri mu zatumye umugwi Peace and Love washinzwe n'imisore ibiri yagendana mu bwa maso Bosco Niganza na Vianney Nziga Masabo umenyekana. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane kuva igisohoka mu mwaka w'2005 mbere gushika n'ubu yacakundwa rimwe na rimwe iravugwa mu manza z'ubugeni. Bosco Niganza asize igihengere mu mugwi Peace and Love nkuko bivugwa n'uwo bahora baririmbana Vianney Nziga Masabo.
Mu mugwi Peace and Love uretse n'ubuhinga yoba afise ari muri babiri bawutanguje. Ikibanza yari afise urumva ko ari ikibanza gikomeye, yari umwanditsi, yari umuririmvyi. Ndazi ko abantu benshi bababaye. Bosco ntitugiye kumubura gutyo, turamubuze ku mutumba, turamubuze agenda mugabo abantu benshi bazoguma bamwumva. Uretse indirimbo yasohoye kuva mu 2006 n'ubu yaragisohora arasize indirimbo nyinshi, twibaza ko abantu bazoguma bahimbako.
Bosco Niganza batazira Bobo yerekirumara ku baririmbyi bagenzi we. Umuririmbyi azwi ku izina rya Emerson mu Burundi avuga ko Bosco Niganza yari umuhanuzi mwiza.
Yari umuririmbyi kwanza yarazi ama instrument menshi, yari umuririmbyi yarazi cyacu kuririmba. Ajewe nsanzwe ndamuzi cyane kuko n'umuntu igihe cyose nasohoye indirimbo we yaza akambwira ati iyi ndirimbo niyo canke iyi ndirimbo ntabwo ari cyane. Aragaterimba kunavuga ngo iyi ndirimbo niyo ndagahwahwata. Rero kuri jewe ndavuga nti ndahombye, yari umufrere, yari umuryango, yari n'umugenzi.
abarinje se bonyene bakozwe ko n'urufugo wa Bosco n'Iganza batazira Bobo umugwi wabo hari ufise ubunywero buwitirirwa buri muri zone ya Rohero kwibabara gitwa Avindo Université ubwo bunywero bgahurumbirwa n'abatari bake bashaka kwinezereza na cyane cyane haja bakunda kumviriza no gutamba umuziki n'uvuga ko mu minsi ya karuhuko kuva kwa gatanu ushaka kwa Mungu imisi yose amasaha ku mugoroba Bosco n'Iganza hamwe na bagenzi we mu Peace and Love bahora baba baremesha ibiteramo ivyo benshi bakunda kwita karaoke abakozi bakora mu bunywero kubera ugo rufu twasanze bajumariwe umwiheburo ari wose
kwezi guheze yaraduhereza agashahara neza buze ati umuntu aranyotewe akatugurira agacupa
Bosco yaratubwiye yuko mu buzima akazi ari akazi ukabonye ugakora uko nyene kandi ugakoze neza gashobora guteza imbere yarabitubwiye nta n'imisi myinshi iheze
Bosco cyo tumwibukira ko cyane ashitse ntihamera nk'ababandi bibitanwa na babosi bakagara yakubwira ati mwana wa mama dukore turonke ubuzima turabe yuko wewe ubaho naje nkaba n'incyapfuta n'incyamugongo nawe urabyumva yaramuvyeyi wacu natwe cyatangwa kuvuga ati none umuvyeyi yaradusize none twagiye kutsoba bande twiyumvira ibintu byinshi ati mbe none nk'igihe akaba reka tubandanye gakora tugiye kuza tuca mwibara
kuwakunda kwihangana kandi rukemera byose
Mugwi Peace and Love numwe mu rwego mu Burundi uzubwa mbere mu gucuraranga ibyo bita ama live nkuko twayibyiwe namwe bayirinda twaganiriye abayinjye bavuga yuko Bosco n'Iganza ari we yari umutwe w'uwo Mugwi Peace and Love mugwe yashengeye abayinjye afite amakenga yuko ubwo buhinga Mugwi Peace and Love warufise mu gucuraranga bugiye gusubira inyuma mwumenya yuko Bosco n'Iganza batazira Bobo yapfuye afite imyaka 31 akaba yavukiye mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi Ibujumbura Fidelite yashatse ijwi rya Amerika
ku izina ryanje n'iry'abagenzanje hano kuri radio ijwi rya Amerika turahojeje umuryango n'abagenzi ba Bobo akaba ariwe Bosco n'Iganza yitavye Imana Handi naho Thomas Perriero intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini avuga ko abarundi bakwiye kwicara hamwe bakaganira kugira ngo bakemure ibibazo byatumye haduka imvururu mu gihugu cyabo yaraganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije bayaga ibitari bike twumve bimwe mu byo Perriero yashikirije ku gihugu cy'u Burundi
Thomas Perriero intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Amerika mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini avuga ko abarundi bakwiye kwicara hamwe bakaganira kugira ngo bakemure ibibazo byatumye haduka imvururu kubyereka ibiganiro byari bitekanijwe kuva ku igenekezo rya 12 gushika ku igenekezo rya 14 y'uko kwezi kwindwi Perriero avuga ko Leta Zunze Amerika zifuza ko muhuza yokoranya abarundi nk'uko bitekanijwe kugira ngo bayage bongere bapfundike imigambi y'ukuntu ibibazo by'umutekano n'ubukene barimwo byoshobora kurangira
We are actually very determined to find a way to make this round of consultations happen.
Thomas Perriero agira ati twariyemeje gukora ibikenewe byose kugira ngo iyindi nshuro y'ibiganiro ishobore gutangura bishobotse bikanabera yarusha kwigenekezo rya 12 bihagarikiwe na Perezida Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania abategetsi bo mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika umuserko baratangaje ko ivyo biganiro bitegerezwa gushirwa ku rutonde rwa mbere kandi ko bose Leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo bategerezwa kuja muri ivyo biganiro bafise umutima wo gushaka kurondera inyishu z'ibibazo by'u Burundi Natwe nyene turazi ku biganiro vyihutirwa kuko ibintu bitifashe neza mu gihugu haba kuvyerekeye umutekano canke ubutunzi nico gituma rero inyishu yonyene ishoboka n'amasezerano afunditswe muri ivyo biganiro bishigikiwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika yo mu buseruko
Incredible way forward is a negotiated solution under the auspices of the East African Community.
Kuvyerekeye ubutumire muri ivyo biganiro vyari bitekanijwe kwigerekezo rya 12 gushika kwigerekezo rya 14 y'ukwezi kwindwi umuvugizi w'urunani Senarede Pancras Chimhaye yabwiye iradio ijwi rya Amerika ku rwo runani rutaronse ubutumire ku izina ryarwo Chimhaye yavuze kandi ko ata munywanyi urunani Senarede arekuriwe kuja mu mibonano canke ibiganiro mu gihe cyose urwo runani ruzoba rutaratumirwa nk'urunani umushyirantahe Perriero yaragize icyo abivuga ko
Well, we know there have been concerns raised by both sides. The opposition has made very clear that they expect
Ati turazi ko hari amakenga ashikirijwe n'impande zose abatavuga rumwe na leta bagumye basaba ko baterezwa gutumirwa nk'urunani kandi barabishikirije mu manama atandukanye ko baterezwa gutumirwa nk'urunani Senarede turazi ko Perezida Mkapa yabonanye na Senarede bagaheza bakayaga uburyo imibonano yobandanya turiko turaba uburyo bushasha buhamwe n'ukuntu ibintu byo kwihutishwa kuko tuzi ko bihambaye ko bose baje hamwe naho ivyo dokenerwa kumuhuza agumaja kuraba imirwi iyi nirya itarinze kwicarana. Leta y'u Burundi irashikije amakenga yerekeye ikibanza imibonano iriko yaberamwo yarusha ku bwacu ikibanza ibiganiro byo beramwo ntigishobora kuba ikibazo mu gihe cyose ibyo biganiro bibereye mu kibanza kirimo umutekano kandi ibyo biganiro bigashimikira ku kamaro k'amasezerano yarusha yashoboye kurangiza indyane zari zimaze imyaka n'imyaka mu Burundi. Amasezerano yagiriye akamaro abanyagihugu bo mu Burundi
is a good reminder of the stakes that are at play here for civilians across Burundi.
Kuvyerekeye raporo y'ishyirahamwe Human Rights Watch ivuga ko bajeje umutekano mu Burundi bakubaguye abaharanira ineza y'abanyagihugu hamwe n'abatavuga rumwe na leta. Periero aratera kamo gasaba guhagarika ubwicanyi akongera agasaba leta gukora ibisumbirije mu gukubita intahe mu gahanga abajeje umutekano canke hamwe n'imirwi yose ityoza agateka kazina muntu.
We've been appalled by the level of torture and extrajudicial killing.
Periero ati twaraguye mu gahundwe no kumva urugero nyifato yo gukubagura abantu hamwe no kubagandagura igeze ko ubwicanyi bukorwa n'inzego za leta hamwe n'abakorera leta hamwe n'imirwi ikorana na leta. Twarumvise kandi amakuru avuga ko n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta nabo nyene bagandaguye abantu. Twariyamirije ubwo bwicanyi bukorwa n'impande zose. Twarafatiye ibihano abantu mu mpande zose bigaragaje muri ubwo bukozi bw'ikibi. Yamara leta y'u Burundi irafise uruhara ruhambaye cyane rwose kandi runini rwo gukora ibishobotse byose kugira ngo ntihagire umunundi n'umwe aborezwa igufa. Leta iterezwa kandi gukubita intahe mu gahanga abantu bose bakora ayo mabi. Periero yaragize kandi icavuga ku byerekeye ibirego byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu bivuga ku Rwanda rwahaye imyimenyerezo ya gisirikare zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Yongera aragira icavuga ku matora ategekanijwe mu gihugu cya Repubulika ya Congo ihanira demokrasi. Ayo makuru yose mu biganiro byacu byo mu masaha ari imbere.
Fundi ya dhafa yanga kubifungura.
Uvuze ngo nde?
Nimute numugenzi wanje twahunganyesha aho yitwa Funderi. Funderi basha amazi minsi ishaha rembye mu bitaro.
Funderi.
Mugabo ari karatora mitende.
Funderi yahungiye ino.
Zahavuye bigenda gute?
Funderi wakera.
Ndiko ndarota cyane none ni wewe Nadia
ni je wenyine vunde
yo cyane ni yamiti nafata mu gitondo impenza
ewe
wewe Nadia ngahibuko
ashe ya nos bikubeka tutemera gafundusi
eh go kamisa ndabyemeye ni wewe na wundi yampamagara zina fundusi satani shiri waje Ile kana shutse kikiku. Ebo munda. Ebo munda.
Oye rero katumbumbira gucyo gose.
Eh. Ile anda guhoveri. Eh ko takumve neza na wanje. Imana nashire kukunyera kabasa.
Abantu bona ari kabava bibaza ko twasezi none.
Nana.
Oya
n'ukuri. Eka. Ni wahindutse frene. Wagumunye kagataye kawe. Yo Nsoma noneshe. Nsoma. Na kabezo. Na kabezo.
Pita magus.
Yo. Kuma kwa kera nyene tukiri kuririse. Asha. Ayo. Ichanga hiru ande yanje. Ndakwitekereze neza. Yego frem. Ichanga hiru ande yanje. Toujours souriante. Ne usingire twakundana. Yo. Twari nka Romeo et Juliet. Ha manyu na poter uragenda pi. Yo.
Sha. Asha kuvuga majambo
make. Oh ya, warabikitse.
Ngo nubinyibutse.
Urazi ngene nakwandika mu message. Ntunanyishure. Hm? Oya frem. Uturanyika pinda kubura sha hajye warajikanye yo frem
iyo rohereza uneka makosa yose
oya wara yakoze
cyo wafishe byose
cewe fudeli
wa nega data wanje ko ari witemwe ya makrebe yanyu ya mwina giti
umve rero nati
jewe narakubwiye ko ntashora kubandanya nkundana no muntu yanyegewe n'amacakubiri zishobora
none ganana
nayi kantana nangaho umviriza ndakubwire fu
yego
kuva mugiye muri rya crebe yanyu kuri universite mugatangura kwemera guhendwa na giti akabashya mwivyumviro vy'amacakubiri
yego
ivyo ari gushoboka ko tubandanya dukundana na te
none nari kureya kwifatanya nabandi barengero muguhabuza gateka ka
heka
oya urabizi ko abarengero twamye turenganya kuva ke
nabindi
no butukiriko none nibone ko no butukiriko turagorerwa hibugo kubera abasoroko batwumuye mugerageze na butahura umuntu
Nara gutahuye vrem. Nico gituma naguhaya amahoro wizanzura.
None twoca tureka abasoro ko bagagoma batukirimbira kugakana.
Mbega ko muba mujanga hamabi yose mukayagomba kuyaremeka abandi. Hamwe mwokwisutuma mwose ngataruhana na rumwe mufise mu ngorane ziri rusange.
Oya, basi tubireke.
Ego mama.
None kanana. Ko naherutse turi kuri universite. Wahavushika hibuko gute?
Didira wa.
Nami. Wari ino. Waje jaje.
Shitunye ne mane.
None kuri kugenda namaguru. Ya simba bisaka yawo usize he.
Ni atari muta. Barahinda isezeye.
Kama ukigubo. Ari kwivye.
Bisa ni vyo mane ka.
None vyagenze gute.
Ni birefu rasta. Hogi tugende wawe ndakubarira hapeni yaranshiki.
Sha. None ko naringiye kuramariza gawa.
Eh?
Sha sino subira inyuma frem. None basimbira nibiki
moto babahungu baraye bayifashe
eh abahunga bahe
guhaga nabandi batipe bakorana muri cyashira mu kiguru
kamara wikigo bebasha barasa bayifatiye iki
urumva
eh
bampa ifingu ndabatwarire hari ibugo kama kawaita urazi kuba mabantu
yego ndavyibuka
eh
nani nziko naje nari nkiri hariya
ndagenda rero ngeze ahandi ku mupaka wabugo na rusange
eh
cyangwa mu mutego wababandi
Ya. Hahandi mubiti.
Hajya nyene. Hajya
hantu wangu namanda kubwira ko hari danger. Namabisi ngo ntakihaca mwijoro.
Urumva umwe muri bo yijyamitse mu ibarabara.
Eh.
Ndashitse cyanibaza ngo yoba yageze sangara. Umutipe nkamubaza akanyishura ibintu bidatomoye. Kumbe nagatiki bangiriye. Ya,
dokimone.
Eh?
Uyari ajyanye mu ibarabara yari kumwe n'abasuma.
Umve. Hachi ya kanyi sasi.
Hey.
Nagie mbona wandi wa kurote. Hey. Njambona wafatiye kwi ngoku mutu. Ewa. Ihenza hapu yubu mesha.
None wani watabaji.
Umva. Muriga poni wewe utabazande.
Yeah.
Wange mite hasi no witinda. Ifizosi wachabarazi simba na wara chomo kana.
Ya. Nembesha wabu yebute.
Dekarika nibi nunyene vizama chensi. Narari ndire bararenga na higi.
Yeah.
Esho. Chasi mbira kui moto nda honyura. Vuu. Nibawa nye niyo na achie.
Nigawara hasi kwe muhungu.
Shizi rusangi rero.
Eh.
Baje batipe batangura kundi mihari ngo nabazungurutse kiwazi. Ewe. Baje bafata imoto ngo mpaka ndabarishe ngodo yawo. Naje gurana nifite homano urazitse.
Ye? Nari uce bigenda gutega muhungu.
Ya. Ndagusavye subira ufashe shango mbori moto yanje. Abizi ko ari wo nkuru burare bwo gufasha batonyi banje. Ja hajya ndajyamba hino kuri kwimana.
Nami mwene wacu.
Eh?
Cewe kuhera umbabarire. Ntacho nshobora kugufasha. Ega ntukumaze mise ntera kuri konte ntukugukoresha gwa rubanza
birumvikana na yarari ibugo ntayo nzoba nkigiye
ya
era abantu kuri kwima anatetse umutwe nawuzaho no yakura basiti tiye urabona kuzinanye nabantu benshi mfashe umbarize kwa tawo yangura nasha ngombore moto yanje jewe nzopfuma ndabukunda yari ya pole pole Ego shati. Nukuri uri bro wangu kabisa umufashije.
Sha. Sinzi kweri. Eh? Amafaranga yo muri iyi minsi umenga. Si cyoroshye.
Kirage ducanganye bajya bacha.
Ya 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 ya. Sha. Naho naringiye kuri amariza. Reka ndahebe. Reka manze nze ugufashe dutigite. Turabaho twoyakura.
Ego sha.
Sha. Umenga hanenye niho amabingo yambwiye ko duhurira kweri. Yambwiye ko ndahagetse. Tuzamvuza uruwa gatatu akacamenya ko ari jewe.
Bitwe.
Oui. Ko watevye. Abandi kuraba mu rugo arabo bankurikije.
Wewe ni sawa. Murabanye ko ni gikomando wogishobora.
Ngo muri abake uje bose tugira urya muhungu kujya kandi wasimbye rimwe nza mbona wamaze kumufata inkongo
icyo ni bintu twitse turabintu no sora nitsa n'uzo mbona ku ajye bona ciye muri cyinshi mu gabo mbo none nkubu wewe waruzi kujya na bayi musoda
bayi musoda
Apo? Sha,
bise boleko.
Nara bayi musoda. Munyuma ndafungwa. Ibire bire. Reka byo tuvyihoze. Mugira rero
yego
bitwe nisho naguhaye warayikotse
narayikotse namara nayo
atakaya nicho aho ni sawa baguhaye
iraba yaruye nawe
sawa ehe rero akira iri ni chupa cyo kugushimira ko mise wayikotse neza
Si, basha naje mbere.
Umfise kwa ndaguhaye ari cupana gusorore
icyo ndashumba.
Aya nayo yatwambwe ndi harya mu kambi impunzi. Utotura bari tosha tosha ubasororera turabe ko tworonka shabandi bagwayi. Ndumva.
Ke no 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 kera kiza nkara. Ya marabe yawo ni nyende. Sinzi ko ari cyo bopfamo. Inzari mu kubica.
Aho nyene ni ho cyubafatira. Nuko bacanira nyubunyene bihebuye. Ubumvise ko ata handi bazokurukiza atari kujya mu bagwayi. Wewe no cyumva.
Ariko rero. Tuzo hava tugira ibibatsu
ibibatsu nyabaki.
Ukobwa nagujije ko zijyafi. Nabonye umengo Ukuru na mubonye arashobora kutubera intamba
yakenze gute ateye ingorane turamukorerako
nasanze ari umugero rusange
none iyo ni ingorane
sha njye narabonye ko yanyiketse
usanga ari ibyo wishyize
kandi rero iyindi ngorane nasanze hari umuhungu bazinanye warya mu mpunzi ngo bahora bakundana kera
aho rero nukuhagabira nukuharaba neza ariko mviriza wewe kende ugumo bakurikiranira hafi ubacunge ubonye baguma bagiranira imigenderanire uzotumbwira ndakwereke jewe nkuri cyo nitsi
allo byari bicitse ngirani hezo utiki rero yo nibyo yo imana ishimwe yemwe ihabwa icubahiro yo sa Ah, okay. Reka ndakureke muganga ntava sanga atari huri. Sawa. Eh guti yabu cyane. Yo. Ah, byo banibyo ta.
Yari ndega mari mwa ko muravugana.
Hewe, ni Justine wa. Ngo marke yatoye mitende.
Oh,
ni sawa pre.
Oh, aho ni bon. Imana ishimwe kweri.
Nayi nashavura imana. Ndayibaza igituma yohengera ngirangire mariage. Igakireka marke gafave.
Utira imana wari wayiteye ubwoba nico gituma muri katapfu. Eh Marisa nawe.
Oh merci seigneur. Atuka vraiment d'accord.
Oh hewe. Ni butigene wari wapafye. Oh. Ahubwo nyene hewe. Tiere nyene nta nokuza kuraba. Ngene byahavuye bigenda. Ubu yibaza iki ho. Oya vraiment uko nugusahisha.
Tiere nyene ngira arashavuriye wa.
Ati? Agushavuriye. Kubera iki?
Ni atari wangu. Ega twarashwaye.
Sa? Ti mwarashwaye? Ayambwira neza. Utagwe gushwana mutaragira na mariage. Nawagawe. Mana, oyambwira neza. Bapfuye iki none mari.
Ega shareka.
Ndababaye.
Umutipe yatoye ngo azomubere pahehe. Uriho twapfu.
Yeah.
Chef Masina mukunda.
Ebugawe.
Naramurahiye.
narondera ubundi
kabundi uribonera wa mukobwa aho nta nison icyo nico mwafuye
ho nyene uwo muhungu nta nimisi heze bazinanye uru umutipe wo mu 5
none ari wo tiri yishimiye wewe bikora bakwiki
oya oya narondera ubundi muntu yisoneye kame
umviriza rero wa mukobwa wenda guhanure mbe urazi ko nkubu ushobora kwica ibintu byose kubera ma caprice yiwawe
I'm not going to be able to get a car.
Who does that could do a mass with you? Duck and dance. Escape where I am, and then you are.
I got a young guy, I'm going
to come in. Come in, kid. Here, you are the shy you are. Now, move by the shy you, okay?
We chef. I have a sort. Masha.
I am.
The one I can hear the Mokuko. I'm going to go very married.
Sa? Eh. Man's in the quant. Joe, at this. Mahan, you are.
Waga, kumbura zina kugendesha moto. Bera sha wabyigiye.
Umbe tondo.
Aho wewe uzi byose.
Wabyigiye.
Ndiko ndayigi. Hindira ndakwere kurayo ko ntayime. Uraraba, uraraba. Epo ndake wayime.
Ewe, ubigize gutega mu. Oya subiri amu.
Harya mwamira horaje ngaka twidinja timbya ako. Nawe umenge moto niyo yari manye. Harya rero yibaza ngo tuzoje musubiza. Iyi ni suru. Ahubwo yaratutanye tutambugiriya kani gamba. Rindira gusa ndayige na yimenye. Sinzo chanza zatitwari libuko. Mura.
Bona.
Kunye.
Utwaye mbere ho gato. None kwa
sa. Oya. Yi humuriro nyere kabisa. Ive hasi ni gende turabe. Eh utwemeze tubone kuri wa ke.
Wo gwagwa ke.
Ingera ke.
Eh? Ikuri hasi rero turabe sha.
Eh. Banzurindi. Eh washakarira nafte wonze.
Uza wa.
Umenga nagiza ha.
Umenga nda nako gatukuramo. Siko mpamba numengo bara. Nda nako nyene. Tonda.
I'm not sure.
Umva twako turategura amagere tuze tubana kagwika abahungu baje bisarisha nimusubire mu mazi
uko nyene
nsenga zose batwaye ubwato babuziritse
iyo ni yambwa John urya muhimbiri none ngo bashaki kiganuze
basaze ngo mpaka babasire ko twakura mu ishyirango ryo kuroba babanze bagaruke hama ngo mwami tumusubize moto yiwe wibisige twe twitura abajejwe intwa badutunganirize
uwo babeshe umukino bariko barakira ndawuze abo bagesera babasera
ku ntaka tababonyesha
atari kudusambura imigambi yacu nkuko bamye batubwira kuva kera
erega sabasera uko gusa n'abarengero barimwe umve ahubwo ngira babaroze basigaye bacuditse hamwe na gasoro wa mpungu wazibera wa mugesera w'umuseruko
murabona neza babwira
umve watubwiye
neza babwira
none uko tababonyesha
bagomba babanze baturira imbere nk'umuswa
je nabibonye
cyo batuhinura
yego kwere
gabo
Wasanakumbri na twa inge juke.
Did you tell when you got on?
Nikoyama kandu
mugon busum and
who runs what you do? Nikoyam
and Ababgi.
Who took the rich away?
Jogusana Tina put to a Badusan at
Tirukotuamakos.
Hamakosaya.
Kumbiri.
What's the crowd to Hamon?
I have a silkova to fit you
one.
Mugabo home. Urinzi ubona abasiruko n'abaringiro bahaguruka bose bakaza bavuga kumwe
ibyo ni byawe wewe je sinzi
ibyo bavuga hari naho usanga bifisi shingi
wa ibyo ntafite
je sinzi ukuntu meza iyo mashingiro yaje
ari wewe jija
ni John ntawundi
sha amenye ko bidahere yaha
Bugya ntacoroshe ko John abagenzi we biyemeje kugira icyo bakoze kugira imigambi ya gwagi hagarare bizogenda gute neze nawe yapfuye kumenya ko Funderi yahora ari umukunzi wiwe ari bugo ashiye yihuta kuja kumuraba aho gwariye nyamara yasanze ivyiyumviro vyiwe bitarahinduka ubwo azoshobora kumujijura ngo ahinduke Mariza na Tseri batanguye guhura n'ibibagora bito
Aone na hodo heraji bigani rona makuru yokuri no saha turabashimiye ko namwe adutizama twindashimiye badufashije mu hinga bw'ivyuma Fatuma Kalalali Masi ndashimiye namwe mwese madutizama twumwe ari kumwe na Oriane Tangishaka ndabifurije weekend nzinza mwese murakoze.